mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi nongiye kubaramutsa kandi mbaha ikaze kuri radio yanyu. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda. Naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Mu gihugu cyacu twarabonye amabi menshi atewe n'intambara mu miryango ku buryo ata muntu w'umutima yokwemera ko hagira igisubira kudukwegera mu ngwano.
Uwo ni Musenyeri Joachim Ntahondereye, umukuru w'inama y'abepiskopi gatolika mu Burundi, ahamagarira abarebwa n'ibibazo by'igihugu kwirinda ikintu cyose cyakwega intambara. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turaza kuzibagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Amakuru rero yibanda ku Burundi, inama nkuru y'abepiskopi gatolika mu Burundi hamagarira leta n'abatavuga rumwe nayo bahunze igihugu kwemera kujya hamwe mu biganiro bidakumira. Mu itangazo abungeri ba Kiliziya Gatolika basohoye kuri wa gatandatu basobanuye ko bafite ubwoba ko inzira y'ibiganiro yirengagijwe hashobora kuba intambara mu Burundi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika I Bujumbura Eroje Wirikaneza adufite inkuru irambuye.
Muri iryo tangazo ryasomwe mu maparuwase yose n'amasakirisare yo mu Burundi, abungere ba Katolika basaba abantu kuremesha amahoro bashimikiye kukuri n'umwumvikano biva kuri Kristo. Musenyeri Joachim Ntahondereye, umukuru w'inama y'abepiskopi Katolika mu Burundi, ahamagarira abegwa n'ibibazo by'igihugu kwirinda ikintu cyose cokwega intambara.
Twagomba dushimikire kugusubira guhanura, ugushira imbere ibiganiro bidakumira, kubw'ineza nkuru y'igihugu no kugira ngo dukinge icyo cyose cyokamira mu cyoze abashaka gufata inzira y'ingwano. Mu gihugu cyacu twarabonye amabi menshi atewe n'intambara mu miryango ku buryo ata muntu w'umutima yokwemera ko hagira igisubira kudukwegera mu ngwano. Ntawo kwirengagiza ko impari mu barwanira ubutegetsi zatumye haba ukwinubana, ugukumirana, ugutotezanya no kwicana. Byatumye haba Abarundi batizabo mbere benshi bahungira mu mahanga iyo bagorewe, kandi muri bo harimo n'abanyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi, abahora mu nzego zijejwe umutekano, abagwizatunga be n'abaserukira abandi mu mashyirahamwe atandukanye.
Baravye iyo mice yose y'Abarundi yahunze, abepiskopi Katolika babona kwikenewe mu kubaka igihugu.
Nta kubideha, igihugu cyacu kiriko kirahatakariza byinshi mu mpande zose. Erega bari ku butegetsi n'ababurondera mbere n'Abarundi bose ni nk'abasangira rugendo. Ego niko, haramaze gutunganywa ibiganiro bihuza Abarundi mu gihugu hagati, ngabe indinganizo yabyo ntiyahumurije bose. Ko hategekanijwe ibiganiro byoberaho n'abari hanze bashobora koroherwa kubyitaba, birakwiye ko abo byega bose babyitaba kugira ngo batorere hamwe inyishu ibereye amananiza ya politike turimo.
Musenyeri Ntahondereye na bagenzi be banerekana uko bifuza ibibazo bimaze gushyirwa habona n'impande zitandukanye byo kuyigwa.
Ibibazo nyamukuru bimaze gushyirwa habona n'abarongoye ibyo biganiro nk'icyerekeye isubirwamo ry'ibwirizwa shingiro, birakwiye kwicarirwa bigatorerwa inyishu bisunze intumbero y'amasezerano y'Arusha yo gusubiza hamwe Abarundi. Gutyo dukomeze amahoro, dutere imbere tudaciye mu nzira y'igikenye kandi inganda zitabanje gutikira. Ibyo biganiro bitabaye vuba, twebwe abungere ba Ekleziya Gatolika turatinya ko ibintu bishobora kononekara gusumba nk'icyerekeye demokarasi n'ingene tuyitahura, kubahiriza ubuzima bwa muntu n'agateka kiwe, ineza ya bose, ukwicira n'ukwizana kw'abanyagihugu bose, umutekano n'umwidegenzo mu gihugu cyose, ubutunganya inzego ata n'umwe akumiriwe, icyerekeye ugutahukana impunzi mu iteka, icyerekeye kazoza kurwaruka, icyerekeye ubukene bubandanya bwugariza abanyagihugu, n'icyerekeye ubucuti n'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu.
Abepiskopi Katolika banasanga wo kwibaza ko mu gahanura bo babitaye mu bitabaraba yo bayihenze rwose.
Twigishije rero ibijyanye n'imibano y'abantu. Eka mbere n'umuco w'inyigisho yacu ugashwara mu byerekeye politike, ntituba dutaye umurongo kandi ntituba twisutse mu bitaturaba. Tubanyabuna turanguye neza icyo twahawe ko ubutumwa nka kumwe kw'abahanuzi muri Isirayeli. Nicyo gituma dutegerejwe kwama twitwararika ineza ya bose kandi tukagira uburenganzira bwo gusemerera aho hose tubonye ko ibintu byohava byononekara, kugira ngo dukebure abajejwe gufata ingingo. Ibyo nabyo ntibisigura na gato yuko tuba dushaka kubasubirira.
Abungere ba Katolika banashimangira ko atakamaro ko kwiyobagiza ibiranga igihugu gitekanye muri demokarasi.
Nuno munsi dushimye kugaruka kuri icyo cyumviro nyene, tubasaba mwese yuko twoguma twitwararitse kubakira Burundi bwacu kukuri, ku butungane, ku rukundo no kumwidegenjo kuri bose. Ahandi ho twohava dusanga turiko turisiga inkore ku maso twebwe nyene, nk'aba Banyisirayeli umuhanuzi Yeremiya yavuga ngo batenga imvune y'igihugu cyanjye badendekera, bakavuga ngo n'amahoro n'amahoro, kandi atamahoro ariho. Byongeye kwame twibuka yuko igihugu cyubakwa n'abana bacyo bose, ata n'umwe akumiriwe.
Itangazo ry'inama y'Episkopi Katolika mu Burundi ryatewe ku mukono n'abasenyeri bose bagize urwo rwego uko ari umunani. Nubwo ryatanguye kuje habona kuri uyu wa gatandatu rigasomwa kuri uyu w'Imana, ryasohotse ku munsi wa gatanu abakatolika bibuka umunsi w'ivuka rya Bikira Mariya. Eroje ulika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Eroje ndagushimiye. Umwaka w'ishuri ugiye gutangira mu gihe intara ya Muyinga igihanganye n'ibibazo byinshi byo mu rwego rw'uburezi. Ikibazo nyamukuru muri ibyo ni ubukene bw'abigisha. Umuyobozi w'amashuri muri iyo ntara amenyesha ko 13 azahabwa abigisha bavuye mu zindi ntara mu mugambi wa leta wo gusaranganya abarimu. Amakomine azahabwa abo bigisha asabwa kubakira neza no kutazababera inzitizi mu kazi kabo. Inkuru irambuye muregezwaho na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Mu nama yahuje abegwa n'ikibazo cy'indero bose mu ntara ya Muyinga kuri ubu wa gatanu, habaye kurimbura uko umwaka w'ishure uheze wagenze mu kwitegurira gutangura ubukurikira. Kuva ku bajejwe intwaro, ubuyobozi bw'indero mu ntara n'abatowe guserukira abanyagihugu barishimira ko intara ya Muyinga ifise ikibanza cyiza mu kibazo cya leta kirangiza ishuri shingiro. Yamara ibibazo umwaka warangiye bihanze igisata cy'indero n'ubu biracyahari. Kimwe muri ibyo bibazo ni ubukene bw'abigisha, naho umugambi wa leta wo gusabikanya abigisha washyizwe mu ngiro. Ikibazo cy'ubukene bw'abigisha kibandanya kuvugwa mu ntara ya Muyinga.
Ntara n'izi komine turongoye abigisha ntibakwiye. Nk'ubuno babwira nk'amashuri amwamwe bwaba bagenzanje bamba bare mpapfa mvuga yo ngahe Muyinga nzi nk'ishuri usanga ari nka Musinga. Iyo rezuma ryo rya mbere muri komine mugusanga ari abigisha batatu muri quatrième cycle, byatezwa ko ari se batandatu mugabo bakagerageza bakijya bakimara ugasanga bakoresheje n'abapenevole na bamwe bamusanga abigisha daretse kwa premier cycle bakaduga muri quatrième cycle gufasha abigisha. Rero nyabanya kubahwa ni kwa honorable mwashitse ngaha mwakura heza atarukritse mibaye turaza umubyeyi wacu leta uburyo kubugoye mugabo muraraba akantu gatoyi uno mwaka ho muduhe nabakeye.
Umuyobozi w'indero mu ntara ya Muyinga Misago Blaise Pascal amenyesha ko amakomine atatu azoroswa abigisha bavuye mu zindi ntara muri uwo mugambi.
Komine ya Bitiranya izokwakira abigisha barenga nka 80 bazova mu ntara ya Cyankuzo, cyo kimwe na komine ya Buhinyuza na Butihinda, kugira ngo turabe yuko muri iyi ntara basanzwe mu bukene bw'abigisha twoja ku rugero rw'abandi rw'izindi ntara. Icyo gituma rero nsaba yuko muzodufasha kugira ngo abo bigisha baze bisange mubakire neza nk'abaje dufasha, kandi nabo nyine n'abarundi bazaba baje gukorera igihugu cyabibarutse turizeye yuko bazoza bakorana umutima mwiza.
Maniratunga Adele aserukira sendika y'abigisha Konapesi ashikiriza amakenga kuyakigwa ryabo bigisha bazavuye mu zindi ntara.
Turiko turagira amadesante kuri tere twarashoboye kuronka makuru yuko abigisha bamwe bamwe bagirizwa yuko bigisha nabi yukoera atari mvukira ikidakivuze kubera numvise yuko muri ntara ya muyinga hadoza bigisha avuye mu zindi ntara avuye mu cyakuzo ngaduha karorero yuko mu giteranyo hadoza bashika 80 igihe rero abana bazabacu abana n'abavyeyi bazabacumva yuko uwo mwigisha atari imvukira yazeva mu cyakuzo yazeva mu ruyigi bakicumva yuko ubwiza kwisha n'imvukira yawe kirashobora kuba intambamyi yadeseye yo mu giteranyo yabi ya mbere irashobora gusubira inyuma gatoya
iruhande y'ihumure ry'umuyobozi w'indero mu ntara umuhanuzi wa buramatara jejwe vy'imibano yahumurije urongoye sendikako na pesi ndaruhekere Denise umuhanuzi wa buramatara w'intara ya Muyinga abona ko atangwana nizo haba mu gihe abigisha abo bareze n'abavyeyi babo bohuzwa n'akazi
uwo mwigisha azoba yaje ku kazi azoba yaje hatavuka azoba yaje ku kazi muri ico gihe aje ku kazi abo banyeshure bazoba bahurira mu ishure niyigisha neza gakora icajejwe nta muvyeyi azoza kumuduga ko ngo ubike n'ibindi canke umwana ngo avuge ngo uya ibi bintu bikurakora sivyo
muri iyo ntumbero nyene yo kuzigama abigisha ba leta umuyobozi w'indero mu ntara ya Muyinga aragabisha amashure y'abigenga azokoresha abakozi bahembwa na leta Misago Blaise Pascal yisunga itegeko ry'umushikiranganje w'indero
ikete navuze ati kuwa mbere mwese muzewe muri fise abateseye n'abatwara amayekore prive bari fise uwanza usubira gufatira muri ekore prive azohitamo ekore prive cyangwa leta n'ufise agati no gushinga ekore prive azobanza kutwereka abigisha afise
abana batatu ba mbere mu kibazo cya leta mu ntara ya Muyinga gisozera amashuri shingiro bahawe ubushimwe n'umuyobozi bw'indero mu ntara umuyobozi w'indero mu ntara ya Muyinga akavuga ko ari guha ingufu abandi kugira bitange mu bikogwa imuyinga mu buraruko bushira buseruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Bosco urakoze cyane kuri iyi nkuru abategetsi b'intara ya Kigoma muri Tanzania barahumuriza impunzi inyuma y'ibihuha bimaze iminsi bivugwa ko bazacyurwa ku ngufu aba bategetsi bavuga ko kugeza ubu harimo gucyurwa abarundi babyisabiye kandi bakomeje kwiyandikisha uri munsi ku ruhande rw'u Burundi abategetsi basaba abasangwa kwakira no gufasha abarundi barimo gutahuka ibindi kuri inkuru murabigezweho na mugenzi wacu Fidel Antoine Nsabimana
hari amazi imisi ibiwa makambi y'impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania ko bashobora gutahukanwa ku nguvu mu gihe bonana kwiyandikisha ngo bataye kugushaka kwabo bamwe mu bategetsi bo mu gihugu cya Tanzania mu ntara ya Kigoma bavuga ko ivyo atari byo hazotahukanwa uwiyandikishije kugushaka kwiwe Tony Raiza umuhuza bikogwa ajeje ibibazo by'impunzi mu ntara ya Kigoma ari nayo irimo amakambi y'impunzi z'abarundi agira ati
urejeaji ni wa hiari kwa hiyo yule mkimbizi ambaye ana hiari kurejea kwa kuridhika kwamba nchi yake ya asili ina amani basi anarejea bila kulazimishwa
lakini tutakavyoendelea gutauka kwa kino gihe biva gushaka kumuntu wowese asukwizera akibaza ko iyo yajava haramahoro azotahukana atanga uvuze igiyemo ariko uko tuzobandanya hari intambwe yo guhimiriza aho hari abarundi bazogenda mu Burundi kwirabira inkuru y'imvaho ariko gushika ubu hataha uvyisabiye ntiturashikira iyo ntambwe azotahuje yumvamo
bwite lakini ni kwa baadaye hiyo stage bado hatujafikia sasa hivi ni kwa mtu ambaye ameyari kurejea kwa yari yeye mwenyewe.
Tony Raiza asumwizera ko bitegira ivyo bipfuza gutaka kugushaka kwao bizotera biduga.
Tunategemea kwamba idadi hii ya wanaojiandikisha itaendelea kuwa kubwa na kama mlivyoshuhudia wenyewe katika kambi ya Nduta mliona msururu wa
Turizeye ko bitegira ivyo biyandikisha bizobandanya biduga kuko namwe uko mwavyibone mu kambi Nduta umurongo w'abiyandikisha gutaha iwabo ni munini ico gikogwa tugifashanya na leta hasere n'andi mashirahamwe
hiyo ndio hali halisi na picha ya swala la urejeaji wa hiari kwa hawa wakimbizi
Emmanuel Maganga umukuru w'intara ya Kigoma nawe nyene yemeza ko bariko barataha arabavyisabiye ariko akamenyesha ko azogera igihe cyo gutaha cikivunga
viongozi kutoka Burundi wanayo nafasi sasa ya kwenda kwenye makambi ili kuwahimiza wananchi walioko makambi
abategetsi bo mu Burundi ubare kuri wo kuja mu makambi guhimiriza abarundi bayabamwo bamenyesha ko mu Burundi amahoro yabonetse kandi ko basubira uburenganzira bwo gutaha kandi ndasavye impunzi kwitaba ko kama bataye kugushaka kwabo mu bisanzwe kuba impunzi ni iby'umwanya muto kuko uko biri kose igihe kizoshika aho impunzi zose zizotahanwa ni nayo mpamvu nubabwira nti urutari bugusige gukubanza
niseme kwa Kiswahili wanasema mapema ni bora zaidi kuliko kuchelewa.
Gushiko abiyandikishije gutaka gushaka kwabo bangana 12,000. Muri abo amajana 3 baratahukanywe kuri no wa 4 wiyindwi tugire turangize bacishijwe muri komine ya Gisuri ntara ya Rwigimuse ruko bw'u Burundi. Hatekanijwe ko abo bose 12,000 bazoba batahukanywe gushika kwa 31 Kigarama z'uno mwaka. Ufatiye kubitigira iby'abarundi bahungiye mu gihugu cha Tanzania, Toniraiza muza bikorwa jeje bibazo by'impunzi mu ntara ya Kigoma avuga ko biyandikishije bakiri bake cyane. Toniraiza aratubwira uko ivyo biharo vyifashe.
Kitakwimu kwa sasa hivi kama nilivyosema, kambi ya Nduta ina wakimbizi 127,000 ambao ni Warundi.
Mikambi ya Nduta ari 227,000, ikambi ya Mutenderi 550,633 vy'abarundi, akaba ni kambi ya Nyarugusu ifite abarundi baba 270,000.
Karibia sasa hivi wakimbizi 80,000 Warundi.
Terasi na Iraja, umunganizi w'umushikiranganje w'intwaro yo hagati no gukundisha igihugu mu gihugu cy'u Burundi, asaba abasangwa kwakirana ugweze abahungutse.
Dusaza abarundi bose mu mitumba yose, mu mazone yose, mu makomine yose, yuko bakirana ugweze twamanye urukundo mbere n'umwimbo musese twarose, babahe ko basangire bashigikirane mbere bafashe kugira ngo ibibondo bisubire ku mashuri. Murakoze.
Mu ndwi buca dutangura itariki 12 hateganijwe gutahuka abarundi bangana 500 imabamba ku mpaka w'u Burundi na Tanzania. Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidel Antoine Sabimana. Mukomeje rero nshuti kumva radijwi rya Amerika mu kindi no mu Kinyarwanda. Noneho ni ikiganiro Ntorerekazoza.
Ntorerekazoza
bakunze bikiyago cha politiki. Ntorerekazoza ndabaramutse nongere ndabahikaze. Uno munsi ni ikiganiro kidasanzwe kuko twagihariye ikiyago tugirana n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD General Evariste Ndayishimiye. Agaruka ku cyo CNDD FDD yiyumvira ku masezerano y'amahoro y'Arusha no kubotumirwa mu by'ukuri mu biganiro vyohuza abarundi.
Amasezerano y'Arusha rero yari yarasinywe. Kuva ati mu 22 yemera. None ukwemera icyo we utaze. Jewe ndibuka bagitangura ibiganiro vy'Arusha mu 1998. Twaragiye. Jewe nuwitwa Kobako Gaspar. Tugiye gusaba ko natwe tuja mu biganiro. Twafungiwe Dar es Salaam. Baradufunga. Hanyuma hajye bariko baradukubita inkoni. Niho nabaza none mwe mushaka ko twemera iki tutemeye. Ni mutubwire ico mushaka ko twemera. Ngo ni mwemere ko muri abasada kwa Buyoya ngo baje kwica impunzi z'abarundi ngo bari ngaha muri Tanzania. Turabwira twebwe
mutituriwe
turaba senate defdet twe tugwana na Buyoya none twahindutse abasada kwa Buyoya gute ngo zana ibibaranga. Twebwe ntiduca kuri aeroporo ngo dusabe karaga muntu ntayo baduha ntibaduha pasiporo ko tugwana na leta. Twe twaje twagerageje uburyo bwose tushike kuko natwe turakeneye amahoro baratwanye. Gushika aho dusaba tuti basi nimutureke twisubirire inyuma ibyo mukora murerwa twebwe duca turitahira twigarukira i Burundi. Urumva rero amasezerano y'Arusha ntibigeze bashaka ko twebwe tuyaja
bagumye babakumiye
twagumye dukumiriwe. Sharabwira tuti ibyo byose ni mwamuriko mugira amasezerano arondera amahoro. Mwibagiye abariko baragwana ntacyo muzoshikako. None muzoyashira mu ngiro mushire mu ngiro ibyo mudakora. None bafashe nk'umuntu yiviriye buraya. Bafashe nka Nyangoma ngo ingushire mu ngiro ngo amasezerano guhagarika intambara ahagarikiye. Iyo atarimwo nicyo tumubwiye uzusome no muri ayo masezerano y'Arusha biranditsemwo ngo abagwana ngo tubasavye guhagarika ingwana. None uva yarabasezerano y'amahoro vy'ukuri umuca muri ayo masezerano nyene muca musaba
kubera batagize bati turategetse yuko
cyangwa bati twe turahagaritse. Mugabo bavuga ngo turasabye abariko baragwana bahagarike intambara. Uca wumva ko hatari hagiye mu biganiro abagwana kuko byandi mu masezerano y'Arusha dubisome birimwo biranditse neza n'ibintu byibonekeza. Hanyuma rero birabananira kuyashyira mu ngiro. None ntibaca umugari mu Kirundi ngo nta usomera indo rivuga. Urazi ko bari bagiye kugabangana ivyicaro. None ivyicaro babigabagana gute mu gihe abanyagihugu bose batabizera ko abanyagihugu bari bamaze kwicamwo ibice bibiri, hari abizeye igisoda cya leta n'abizeye igisoda cya CNDD-FDD. Urumva rero ntiwaza kuvuga ngo waba uri ku ruhande rw'igisoda cya leta cyangwa ukaba ku ruhande kwa sana definite. Mm-hmm. Chanya kuri efune. Atara aho ntacho washobora kuvuga. Mm-hmm. Ndico ituma bacha bona yuko hakuye rero ibiganiro by'ukuri byo guhagarika intambara nivyo rero byabizanye amahoro.
Ndavyaje amasezerano
mwari. Kandi mwarabonye yuko giha amasezerano yabaho impande zose zavuze ati kuvubu turahagaritse. Ntabanye ko bicabihagara. Bicabihagara rwo nyene kobera abahaganiriye koko abagwana.
Aha, none ufatiye kubiganiro kiravuga no munsi muri Saint David de mukunze kuvuga muti abantu bagirizwa ko bagerageje gutembagaza ubutegetsi abantu barungitse abantu mu migumuko abo bantu bakiye kuza mu biganiro abarondirwa n'ubutungane kiboza mu biga kimona ko bizova bimera nkuko nyine
ubwa mbere ubwo ntosubire kuvuga ngo abantu bagerageje gutembagaza ubutegetsi barabutembagaje iriga barabutembagaje
kandi byarabanani
ahubwo baraneshejwe mu nyuma mugabo igihugu cyo baragifashe none kuva igizi ya tariki 13 bavuze ko igihugu bagifashe batembagaje n'ibwirizwa shingiro bakuye ne byagarutse cyaje sigi nyene cyo ari mukuru w'igihugu aci agaruka kabisubiza none cyo gihe igihugu cyaje kwitwagana
umvuga rero ko bajya
rero baratembagaje ubutegetsi utembagaze ubutegetsi ni ibara ridakogwa kendo usome mu bitabo vy'amategeko mpuzamakungu usome icarico wiyitiriye ko afashe igihugu ucufatwa n'amategeko mpuzamakungu hajya bajya mu bisanzwe nico gituma tutumva igituma ibihugu barimo bitabafata ntavyo twumva kuko amategeko mpuzamakungu aravyemeza neza yuko ugize kudeta ukadeklara ko utwara igihugu igihugu kibazwa wewe ibiza kuba byose imateko muza makunga aravyemeza biranditse neza nuko ntaza document birimo ni document yaoni naranayiberetse ndababwira nti ivyo muri ko muravuga byose banza mutubwira ubugera iyi periode ninde ayibazwa kandi mwebwe ngaha ibiganiro mwama muri ko muravuga imisi yose
kwe gusangira ijambo ni kazoza
hari hibi ibiganiro byo gusangira ijambo kugira ngo mwubake kazoza cy'igihugu cyanyu ivyo nawo bisabisana na bijya vanga ibiganiro byo guhagarika intambara genda urabe je unyereke kugira ngo igihugu kivuye ko kiri mu ntambara haba hari himigwe ibiri igwana n'umurongo umwagarukirako nundi uwundi agarukirako uburiho kuko baravuga ati hajya nta musoda hinjira hinjiye n'ingwano nta leta ihinjira ihinjiye n'ingwano cembwira ko hari umutumba umwe cyagacimbire urumva mu Burundi bavuga bati agacimbire leta y'u Burundi ntigakontrola muga mu gihe cy'iwacu twe twavuga tuti ngaha ntuhonyora ko kandi bikandi bikaka kabisa bikaka urumva rero icyo gihe twe twari leta yagondojwe kuko ibona ko igihugu hariho ibipande itagikontrola igacivuga iti reka rero tugira ibiganiro kugira u Burundi ntitubukemwe kabiri mwebe muza arico gipande mufise natwe ico dufise tubiteranye bisubire bibe kimwe
ariko murindirize nimona ko muza muhindiye ko bibanza kuyangara kugezaho bigera hiyo kandi maze gusamira mu nzira
aha rero twiyumvira yuko mu mwaka wa 2020 hazoba umuharwana cyangwa mu mwaka wa 2050 duce twiyumvira na nyenewo hanyuma duce tumuhamagara tugira ibiganiro byo guhagarika iyo ntambara kuko urumva no munsi umuntu arashobora kuduga akaja ku radio ubuho ni internet ati je kuvundagiza umugwi ugwana witwa Senared ucu uwo muntu ucuvuga uti nyaruka nyaruka mugira ibiganiro byo guhagarika iyo ntambara ntibe ubundi nabagaca byuka ati naje ndagize umuhari ugwana witwa Forebo nyaruka nyaruka mugira ibiganiro none urumva yuko hashobora kuba imigwi igihumbi ari migwi yo kuvuga ku munwa itaboneka nico gituma burya hari hamategeka agenga intambara iyi igihugu kiri mu ntambara hacyabare byo biganiye uri kuravuga hagati yabagwa ari abana b'igihugu leta itegerezwa gutunganya ingene abo bana b'igihugu ibumviriza nakuje umwana abwira se wiwe mu muryango ati je papa cenda bise ngora ni ntorera umuti hanyuma rero abo leta itegerezwa kubumviriza kuko nabana onet ni rekanda ivuje uko no vuga nti naho ba wacu mu bacu mu ibisanzwe no ba wakoze sakirireko mugabo hariho rero ivya ntahamwe ubifashe minenegwe leta ari izo bihanikwa ngo hakaro rero nk'ubu bunyene uravuze uti niyo mbare nta kibazo iyizire cewe leta ndabihevye hari umuntu yakorewe ikibi hari uwice w'umuntu hari waturiwe imodoka yaturiwe inzu bibasa huye ibintu
byiwe
yasahuye radio ibiki uwo muntu aci avuga ati ko leta yase gucura banze reka ndagwicire je nanje cambere imperako nturira ikintu cyose nzi cy'umuntu yabayemo muri ivyo bintu nimushake bunye cyarugufa narapfuye reka rero jewe ndabikore cawimvira abantu nkuba abantu bononewe ibintu bose bakwihora bibazwa nde bibazwa leta nico gituma leta icivuga iti hariho abakwiye guhanwa abo onto n'umushobora kumvikana ingene bahanwa hakaba rero nabandi usanga bakwegewe mu byo batazi kuko iminsi yose burya hari habaje imbere n'abapfa kugenda bavuga ngo hari igihe no harongera kunguko abo rero bavuze ati hari igihe no harongera kunguko mugabe atari bo mutwe abo rero nibo tuvuga tuti n'abana b'igihugu tubwira igituma mudashaka gutaha mu gihugu cy'amavukiro ico bo bisabira cavuga bati none leta ntudupfunga ehenga barazwi noneho ubuhoho abarondegwa n'ubutungane ntibashika na 40 mugiyumvira abantu badashika 40 babohe igihugu bakibohere imugongo nyene amakungu yemeze ko ari umenga ni miliyoni 8 z'abantu bahigwa n'ubutungane kuburyo rero ayo makunga caheba imiliyoni hafi 10 kugira girire neza aba inkozi z'ikibi zizwi mu makungu zabikoze hagaragara ta nyoma kirimwo yuko ari bontore nibaze bahanwa none ko imira y'inzira ari mu nzu erega hajya bo kwishikana nkuba akavuga bati nta kundi tugenze uko bishaka erega leta kubera mu vye iracuro banza hanyuma ikabandanya kuko igihugu urumva kibandanya ciga ingene kibeshaho abene gihugu barabandanya akavuga bati none nk'abantu baboreye mu gasho barya leta ntibariko barimbura turiko twunguka iki nyaje ariho zubona nyaricyo ari umukuru w'igihugu avuga ati dutezurira aba aturabagira ikigongwe baramaze guhanwa kangana uko baza bahashe nkabo urabona abaheruka kurekugwa nimwe nivyo rero nabo iyo baba bemera bati jewe ndishikanye ngenzo kushaka kuko nyo uri leta ni uri umuvyeyi hajya rero leti chaze guma yigukumwa kuzukumwa kuza gushika usanga vyahetse mugumye wigira kagara baruganduka baza kugana na leta
ariko wabuze kare ugize kuvuga kuti inzego z'igihugu zihohotera abanyagihugu kenshi bivyari ntambara iyo muyumviye nk'abantu bavuga bati twebwe leta iguma ivuga ngo twotoronirwa n'ubutungane ntuba wibagiye ko muri mwebwe harimo bari baraciwe n'imanza igihe cha leta yakiriye gi mugabo bakamu
nako bariye yuko ibi byubu bidasa na bijya vya kiyagi kuko mugiye leta yanyi nari twari kugwa muri ako kareta kacu erega niyo duhuye mu igare twavuga tuti sawa kuvundi bo ku munsi umwe bari keze kudufata nko kumenga ntacho tumaze cyatuvaje nta kibazo kuva ubu turitaye ibiganiro bizabera ibujumbo kuva ubu bizabera ibujumbo tuca turataha kandi none twa tatu nagira yo duta rumba nka twewe twari duvisa aho duta mu gihugu cyacu none wewe amakungu ari kwemera ko burundi rushatumwe cyangwa kabiri mugabo nabo n'abene gihugu bacumuye ku gihugu erega ntibacumuye kuri leta
nini mwibaza ko
mwewe baza ko hajya bacumuye kuri leta gusa leta bayicumuye ko nk'uko ari yo igaba igihugu mugabo bacumuye ku bene gihugu none abo bene gihugu mbega bo ko mutabiyumvirira abo ngabahuye n'ivyago babateye abo biciwe abantu baturira ibintu mbega nabo ko mutari ko murabiyumvira mukiyumvira abo baniyo mbare nibo mwiyumvira muga nti muri ko muriyumvira uwononewe ibintu je nagira ndagusaba duhindukire tuje kuwononewe ibintu wavyononye ni wononewe ninde wogira mukuru ari wewe
none uwononewe ibintu muri ko muramumarira iki
hajya rero nico gituma tuvuga tuti bategeza kuza bakiribwa imanza hanyuma uwononewe ibintu nawe acaboneraho kurondera indishi y'akababaro
ndagushimire General Evariste ndayishimiye nshimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiyago cya politike Norele Kazoza Jerome Niyonzima nayindakiremesheje ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu nabuta
turabashimiye mwese abo twari kumwe hariho dusoreje mukomeze ryo kugira ibihe byiza mpumva ibindi biganiro bya radio yanyu ijwi rya Amerika.